Ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru na François Bizimana.
Tora mkijiye tuifurizi kaze murano makuru mwategure n'uruganda rwa radio Nzamba agateka kawe amakuru yo kuri uno munsi wa gatatu igenekerezo ya 30 bigarama 2022 akaba agizwe na zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi ngo nacyo ishobora kuvuga ku rupfu rwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Uyoya kuko yari yaramaze gucibwa urubanza. Umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye yashikirije kuri uno wa gatatu mu kiganiro yahaye abanyagihugu. Nayo Federico bamvuga inyumvira yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko amajambo yashikirijwe n'uwo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ari ibitera soni ku gihugu. Muraza kubyumva murano makuru. Umukuru w'umutumba gishiha wa zone Maramvya ya komine Burambi mu ntara ya Rumonge yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana. Nazo nyine turaza kubwira ko kuri ano makuru. Mu buhinga bw'ivyuma ndi kumwe na Theodomire Manirambona. Kaze bidonito byano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere muri politike. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko wahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Buyoya aherutse kujyamira ukuboko kw'abagabo atacyo leta y'u Burundi yategerezwa kumuvuga ko mu gihe bizwi ko yaciriwe urubanza ku byaha yagirizwa. Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu kiganiro yahaye abanyagihugu abicishije ku maradiyo atandukanye. Evariste Ndayishimiye akaba yishyuye no ku bindi bibazo birabana n'ubuzima bw'igihugu aho yanasubiye kwemeza ko mu Burundi atakiza cy'umugera wa corona kiriho mbere ngo n'abazungu batanguye kuza barasaba ubuhungiro muri ico gihugu c'u Burundi. Nyungu twatubwira na mugenzi wacu Eddie Claude Nazwe
nadere nagiranda bahijambo
muri ico kiganiro bisozera umwaka nko byama bigenda. Umukuru w'igihugu abicishije mu kiganiro ahamenyesha makuru abanyagihugu bakaboneraho nabo kubaza ibibazo, ikibazo kijanye n'agacerere karanze leta y'u Burundi kubijanye n'urupfu rwahoze ari umukuru w'igihugu inshuro zibiri zose Major Petero Uyoya cyabajijwe mu bya mbere. Evariste Ndayishimiye yasiguye ko uwahoze ari umukuru w'igihugu yaciriwe urubanza leta ataco imubazwa ko mu gihe abasa n'ufunzwe kuko atakwidegenza abafise. Evariste Ndayishimiye asiguye ko amategeko atomoye mu ico gihe umuntu nk'uyo abazwa umuryango wiwe. Umviriza Evariste Ndayishimiye.
Kibazo kiraba Major Petero Uyoya cyera ganda abwire amategeko nimwe muzamara yasoma amategeko agenga igihugu burya aratomoye. None muri igira mubona ufunzwe aza gutora, murabona ufunzwe aza gutora nuko atabafise imyaka ikwiye kujya gutora. Kubera iki? Yenda musaba amategeko icavuga, yenda mura hari liberté politique abafise, yaba yarayifise abapfunzwe. None mwebwe ntimuzi gutandukanya uwamaze gukubitwa intahe mu gahanga n'utarakubitwa intahe mu gahanga, ntimuzi kubatandukanya. Mu gifaransa bavuga est présumé innocent, umuntu ataracirirwa urubanza. None uwaciri urubanza nawe ibe coupable? None ntimwumva yuko abapfunzwe? None leta hari responsabilité isigaye mufiseko, abasigaye umuryango.
Mu bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu, Evariste Ndayishimiye yashimikiye ku migenderanire n'amashirahamwe mpuzamakungu, hacamenyesha ko ingorane zari hagati y'amashirahamwe nk'ubumwe bwa Buraya caheze, ariko ntiyamenyesheje ko ubumwe bwa Buraya bwababwiye gukuraho ibihano bwafatiye u Burundi. Mu bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu na cyane cyane kukaranda kugarije isi kumugera wa corona, Evariste Ndayishimiye ati ku isi mu Burundi niho Imana yakingiye ako karanda, mbere n'abazungu batanguye kwasaba ubuhungiro kuko bivuza bagakira. Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu.
Ize ikibazo cy'umugera wa corona ubwa mbere tuguma dushimira Imana kubona mu Burundi ari icyo gihugu gisigaye abantu bidegenza bakabona ko atarwaye corona ari abaha turi ngaha. Je ndazi neza ko atarwaye corona ari ngaha muri iyi saha, ndabizi neza. Mwumva yuko ari bakwe Imana yatugiriye ubwa mbere no kumenya yuko mu Burundi Imana yaduhaye twebwe urwaye ukaza kwivuza urakira urakira. Hari n'abanyamahanga bamaze gutangara baza bagwaye bagaca bavugwa bakazabona barakiza cyane ndwi heze bose baratangara icyo cyuma bavuga ngo tuzokwigumira mu Burundi. Tayari ababivuze turamaze gutora abazungu batatu, umwe we yaje avuga ko ahunze nyende ahunze ati ndabiyo bija
asaba kumara amezi 18 yumvise ari amashuri y'abana cyabamba ahubwo rero ngo zahapa ni bandaneza kwigumira ubu abandi babiri baje bagwaye babona barakize bati sinzova numva yuko mu Burundi twebwe twaroshe urukingo
ica kiganiro cabere mu ntara ya Ngozi kikaba kibaye ica kabiri kuva Evariste Ndayishimiye yimitswe nk'umukuru w'igihugu
Edikrode tukirahanye ne Federico bamvuga inyumvira yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko amajambo Evariste Ndayishimiye yashikirije ari ibiterasoni ku gihugu Evariste Ndayishimiye ngo yomenya ko umurundi yarezwe yubaha abitavye imana kuko nawe ari yo nzira iba imurindiriye ati kindi Ndayishimiye yomenya nuko Petero Buyoya atarubanza Burundi yari bwakirigwe umukuru w'igihugu rero ngo yarakwiye kuba uwa mbere amenya ingene ubutungane bukora dukurikire Federico bamvuga
Mukuru w'igihugu avanga mwene ibintu biba bibabaje bigatera gahinda cyo ni cyambere cyakabiri umukuru w'igihugu yo urashobora kwanka akazoza kumuntu mugo nushobora kwanka kayize kiwe mu mateka y'igihugu Perezida Buyoya yarasinye yarashize ibikomo ku bintu igihugu cy'u Burundi cyagiyemo cinjiyemo kandi n'uyu munsi uyo mukuru w'igihugu mushasha nibyo ariko aragenderako none yovuga ko ibintu byose byakozwe na Petero Buyoya aca bifuta kabisubiza inyuma nibigishoboka na kahise buno rero bimeze uko nareke kwiteranya no wapfuye ntacho bimaze ntacho bizomo marira niyumve ko ari umuntu nk'abandi nawe ari harya kandi yazopfa kandi apfuye bakamugirira nyibi umuryango we uzobabara kuko abombo nabo mbona ashobora kubimugirira nawe rero nca gituma mbabwa nti burya inkoni yakubise mukeba uyirenza urugo uwo n'umugani w'ikirundi rero je nkagira nsabe umukuru w'igihugu amajambo avuga n'abayitondera kuko ntahaje barayandika abanyamakuru barayabika kandi ejo barabimugarukanako kandi akavuga ati mbe nakoze iki ndipfuza yuko rero abantu badutegeka baza barabaza umutima imbere yuko bavuga amajambo kandi batazi nkumbure inkurikizi yayo cyangwa nababaza abantu kandi bitari ngombwa bitari bikenewe
amakuru twabateguriye arabandanya kudafata kumwe abanyororo biraraje ishinga abaharanira agateka kazi na muntu ishyirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ririyamiriza ubutungane budatunganiriza bose mu cegeranyo iryo shyirahamwe ryashize ahabona kuri uyu wa kabiri umushinga wa Maza Jean Claude ni buri munsi ajeje igisata cy'amategeko amenyesha ko igice cy'abanyororo babangamiwe arabasanzwe bikekwa kuba batavuga rumwe na leta gushika naho bamwe muri bo baheza umunyororo bakiriwe ariko bakagumizwa mwibohero kurikira umushinga wa manza Jean Claude Ntiburumunsi
rero biragaragara cyane kuri uwo mugwe w'abanyororo cyane ko ndavuga ku munyororo mugwe w'abanyororo kurikira mu bya politiki mbere usanga mu ntango manza zabo zarihuta cyane bakadishira muri za zindi zikibiriraho procedure de flagrance mugaba mu nyuma abo bunguruje ugasanga haciye imyaka 4 cyangwa irenga uko aya madosiye menshi turiko turavuga usanga amaze imyaka 4-3 taburanishwa igaca bituma rero abo bantu batumwizero bakaba mu munyororo kandi igihe bazohamarira muri akati Burundi rero dusanzwe dusohora ikicegeranyo uko ameza naheze kugira ngo twerekane yuko ibi bintu by'uko abantu bamara umwanya muremure mu munyororo imanza zabo zitariko ziratera imbere biguma byiyerekana kugira ngo dukebure abajejwe kubikora babishyiremo ingufu imanza zabo zimaze igihe kirenga imyaka 4 ziri imbere y'umucamanza mugabo ugasanga izo manza ntizigeze zihamagarwa kugira ngo uri karakurikiranwa n'ubwana amenye igihano ari karakora amenye ati nzomara igihe kingana uko n'uko n'uko muri abo bantu rero murazi yuko umushikiranganje w'ubutungane yari yavuze yuko bene izo manza bagira bazihutire cyane mugabo turabona yuko uwo mugwe w'abanyororo bakurikiranwa mu bya politike batahavuye nabo ngo bumvirizwe nk'uko uwo mushikiranganje yari yabisabye kuko rero bo kwihutiriza imanza zimaze igihe kirekire zidacibwa bakaziheraheza mu butungane kugira ngo abanyororo bose umuntu wese ari hamwe ibohero amenye yuko ariko akora umunyororo uyu uzohera igihe kingana gute ikindi twosaba ni uko twosaba n'amakungu ko yoguma idishishije ku Burundi kubera ko mu Burundi bimaze kugaragara yuko ibintu byo kubahiriza agateka kazi na muntu atakibishira imbere cyane tugasaba nuko hari inzego mpuzamakungu mu Burundi bwemeye yuko raba ko nazo nyene zogira ko zishoboye ko zigahanura leta cyane zigakoresha izindi ngufu zifise kugira ngo agateka kazi na muntu cyane cyane agateka k'abanyororo kubahirizwe mu Burundi.
Icyaha cyo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu na cyane cyane iyo bikoreshejwe mu bihe by'intambara ni icyaha gihanwa n'amategeko yo mu Burundi mbere na mpuzamakungu. Nkuko tubisanga mu ngingo ya 61 yo mu itegeko ry'u Burundi nimero 1(13) yo kuwa 2020 mwaka w'2016 ririnda rikinga kandi rigahana amabi afatiye ku gitsina. Umuntu wese akwiye kumenya ko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu kidata igihe, kitagirirwa ikigongwe kandi ko n'igihano cyacu kitagabanywa.
Ako ni akamu kahagiye inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Tubandanya no makuru n'inkuru ivunaguye abarundi 39 n'abanyitanzania 33 nibo byanze ko barengana ku mupaka w'umugina muri commune Mabanda bitewe no kubura amahera asabwa mu kwipimisha umugera wa COVID-19. Ikibazo cyo gushira ukwabonye n'abantu baje bava hanze byarabangamiye abatari bake kuko bisaba gutanga amafaranga yo kwipimisha. Abarundi 39 bari batashe hamwe n'abanyitanzania 33 nibo bacugaraniwe ku mupaka. Abo barundi bari baje bazananye mu isoko rya Kigoma cyo kimwe nabo banyitanzania bari basanzwe bafise imiryango imakamba. Amakuru dukura aya makamba avuga ko abo bantu baraye hanze. Mwamenya ko mu ndwi iheze hari umurundi yaravuye mu gihugu cha Zambia atashe basanze afise uwo mugera wa COVID-19 aho nyene kuri uwo mupaka w'Imugina. Turabandanya nano makuru y'icegera cy'umukuru mutumba gishiha wa zone Maramvya ya komine Burambi mu ntara ya Rumonge yaraye yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana bamurashe bamusanze ku rugo iwe. Abajejwe intwaro muri komine Burambi no ku rwego rw'intara ya Rumonge baremeza aya makuru. Abanyagihugu bo mu Maramvya bakaba batekewe n'ubwoba kubera ibyo bitero by'abitwaje ibigwanisho. Bonfils Niyongere
Bayagandaguwe numutama azuku izina rya Antoine Ruceke akaba icegera cy'umukuru mutumba gishiha ni muri zone Marambya ya komine Burambi y'intara ya Rumonge. Amasoko ya Kadwi Nzamba gateka ka muri ako gace amenyesha ko hari igihe cy'isazi neza ijoro aho bumva amasasu yasirana mu bice bya Nyarwaga gishiha na Shembe. Abo bitwaje ibigwanisho imbere yo kumugandagura banje kubomora inzu yiwe basanga Antoine Ruceke muri saro bacamurasa amasase 5 acacikana ubwo nyine nababona gutungwa nayo bameze. Amakuru ava mu begereye umuryango wiwe avuga ko imbere yo kugenda bagiye bigamba kuri ako kabi kabishe bari bahejeje gukora. Abanyagihugu bo muri zone Maramvya baratekewe n'ubwoba kuko kuva mu kwezi k'8 k'uyu mwaka turiko turasozera iyo zone imaze igihe ikogwamo ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu kwezi kw'11 abanyagihugu muri zone Maramvya bari berekanye amakenga n'ubwo bafise ku bigwanisho bivuga ko byariko bihabwa imbonerakure. Ibigwanisho bivuga ko byatangwa bihagarikiwe n'umukuru w'iyo zone Prime Ndayisenga. Amakuru ariko yabeshujwe n'urongoye intara ya Rumonge Consolateur Nitunga. Bamwe mu banyagihugu b'i Burambi bakavuga ko ugo rupfu rwa Antoine Ruceke baturushira kure y'ibijanye n'ihorihori bifatiye ahanini ku kwinubana kuri hagati y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abanywanyi b'iyindi migambwe itavuga rumwe nawo cyo kimwe n'amacakubiri y'ubwoko asanzwe amaze igihe avugwa aho muri zone Maramvya ya komine Burambi mu ntara ya Rumonge. OPC2 Melchior Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge akaba ahumuriza abanyagihugu muri komine Burambi abamenyesha ko umutekano ari wose. Yemera kandi ko abakoze ibyo byaha bategezwa kuronderwa kugira bafatwe bongere bashikirizwe ubutungane.
Urakeneye Bonfils Niyongere. Abantu babiri barafashwe kuri no wa mbere n'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bagirizwa ubusuma bw'imiti ku bitaro bikuru by'Makamba. Umwe muri abo baraye bafashwe akaba ari imbonerakure isanzwe ikora kuri ibyo bitaro. Ni inkuru ya Jean-Baptiste Bireha.
Amakuru dukura mu gipolisi Makamba tubwira ko Rajabu n'ivyubugabo aba mu Giswahili ku mugwa mukuru w'intara yafashwe kuri uyu wa mbere afise imiti y'ubwoko bwinshi barabara riva imakamba rija ibujumbura. Ayo makuru akavuga kandi ko matohoza yakozwe n'igipolisi umwe mu bakozi bo ku bitaro by'Imakamba azwi ku izina rya Nijimbere Leonidas asanzwe ari imbonerakure yafashwe n'igipolisi. Bamwe mu bakozi bo kuri ibyo bitaro by'Imakamba bagatangazwa no kubona abarongoye ibitaro bari mu gacerere bakibaza ko bashaka gukingira ikibaba abakoze ubwo busuma kuko uko ari babiri baturuka umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD canke bo bariko bararondera abo bavyegeka ko cane cane abadaturuka muri CNDD-FDD abakozi bagasaba ko hoba amatohoza ataho yegamiye kugira ngo hafatwe abakoze ubwo busuma. Twagerageje kurondera abarongoye ibyo bitaro by'Imakamba kugira ngo baduhe umuco ariko ntitwashoboye kubaronka.
Jean Baptiste Birehango abagura n'abagurisha ibibanza muri quartier ya Buterere ya kabiri muri commune ya Ntahangwa bariyamiriza ivyo bita igiturire batozwa imbere yo kuronswa impapuro zemeza ubuguzi. Umwe muri abo yemeza ko yasabwe kunguva amafaranga ibihumbi amajana abiri n'ugurisha uko nyene kandi yatana hamwe ayo mafaranga yanditswe mu itegeko bakadoma urutoke ku bajejwe intwaro ko aribo bafata ya mbere mu kuyatoza. Tumukurikire.
Bajeje kugura iyo parcela iri ku Terere bwa kabiri muri quartier DB mu Terere. Twagiye turi kibukana ahantu turi kumwe n'abatewe ku mitumba harimo chef de quartier n'abijya zegera byiwe bine turi kumwe n'uwagurishije umwe acari na muramba ngo hari ivyo mutaratunganye ndabaza bacabambira ngo uwaguze ategerezwa gutanga ibihumbi majana abiri n'uwagurishije ibihumbi majana abiri ngo kugira umuronko impapuro z'ubuguzi. Ndavuga ati nashinga ntahe mwebwe ko muserukira intwaro ngaha mukamuserukira bene gihugu jewe ndabahika Nuwagurishije ndabona nawe narayatanze. Umwe muri bajya acaratora bayashyira mu mufuko. Nimutwumvire ibyo barayemwe. Ibyo bikaba bene murango bakoranye izuba ryaka abantu bose bari ngaho atacamira. Twasaba rero chef de zone wa Buterere. Reka n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Aze arabire hafi akurikiranye hafi ibyo bintu. Abene gihugu ariko baribwa izuba ryaka. Bene murango babona. Iyo sentare igeze kuganira iturire. Isimbira ku Buterere muri quartier DB irabe. Kuko ico ni giturire cyenyuje gitanga izuba ryaka bene murango babona. Turasabye ikintu mukuru w'igihugu arongo leta vya leta nkoze atubwire yuko ariko babambiye ngo bakore kuko uri kuratigere kuravuga ati n'ukuri ndabaha ibihumbi mirongo itanu bamenyeshije je bambaye ati turi muri leta nkoze leta mvyeyi twe badutumye gukora shyiraho amahera.
Aha rero tukaba tutashoboye kuronka abo bavugwa muri ivyo biturire kugira ngo bashobore kugira icyo bivuze ko amakuru twabateguriye akaba ari no ngaha rero aciye agarukira. Tukaba dushimiye mwe mwese mwariko maritega yomi nkashimira na Teodomire Manirambu na Rimuhiga Gizuma aje François Bizimana washikirije ano makuru agahindukira.